kandi mbifurije icyumweru gihire murakarama.
Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.
Ndabasuhuje bakunze ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri radio no kuri internete ndetse no kuri telefone zanyu ngendanwa. Kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi twagiteguriwe na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Mu kiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku njyana zadutse mu mugambwe CNL urongowe na Agaton Rwasa gushikaho ubushikiranganji bujejwe intwaro mu gihugu hamwe n'iterambere ry'amakomine bufata ingingo yo kuza ibikorwa bya politiki y'uyu mugambwe. Ingingo abarongoye umugambwe CNL babona ko ifise intumbero yo gutobera uyu mugambwe kubijanye n'amatora atekanijwe mu mwaka 2025. Uruhande rutumvikana na CNL rworwo rurega uyu mugambwe ko uhonyanga amateko agenga umugambwe. Kigane tugiye kubashikiriza twaravuganye n'umukuru w'umugambwe CNL Agaton Rwasa hamwe n'umuvugizi w'uyu mugambwe Terence Manirambona kugira ngo batubwire aho ibibazo bihagaze. Reka dutangire n'umukuru w'umugambwe CNL Agaton Rwasa.
Mushyankari Agaton Rwasa murongo w'umugambwe CNL, murakoze cyane rwose ku kanya mutoye kugira ngo ubwanye n'iradiyo Ijwi ry'Amerika. Nashaka cyane cyane tuvugane ku bibazo biri mu mugambwe muri iki gihe mu mugambwe wanyu CNL. Hari n'abatangwe kuvuga ko hashobora kuba hari ariko hashaka kugira hagiye kuboneka CNL nyakuri. Nashaka mu majambo make cyane rwose mutubwire ibintu byifashe gute muri iki gihe.
Muri iki gihe uko byifashe ni uko tubona yuko umushikiranganji yafashe ingendo n'umugambi wo kuburahuza ibikorwa by'umugambwe, ibyo akabigira mu gufata ingingo zinyuranye n'iby'amategeko ategekanya ubwa mbere na mbere. Nimba yumva ngo hariho kutumvikana hagati y'abantu bari mu mugambwe, ntashobora guhagarika ibikorwa by'umugambwe kuko umugambwe nta cyaha na kimwe ufise imbere y'iby'amategeko y'igihugu. Igihe akabiri ni uko abo bantu bavuga ngo bafise ingorane, ingorane tubona baterwa n'abo bategetsi kuko nibo babayimbiki. Kuko twaratunganije ibikorwa turi kumwe, mugabo babonye batabaye bari mu bibanza bashobora kubandanya bonona ibikorwa ku nyungu z'uwo mugambwe nyine babakoresha, bahitamo guca bavuga rero yuko byose ari kubisivutse buti. Ubushikiranganji nabwo bugaca bwihindukiza mu ijambo bugahakana ibyo bwemeye kuko nabo nyine bahakana ibyo bakoze. Aho urumva rero ko ingorane
abo bantu mvuga umushyira ntaye gato, abo bantu mvuga ko bakorana n'ubutegetsi saba ari mu mugambwe wanyu CNL kandi bafite n'ibibanza bikomakomeye.
Ikome kuko twarabonye ko hari ingendo yuko hari abantu bagira ibintu byose bishoboka kugira ngo ibikorwa by'umugambwe bise n'ibisinziriye. Hanyuma bivanye n'uko ibihe biriko biregereza, turabona yuko dukwiye kwicara tugatunganya gushasha amategeko y'umugambwe kugira tuyaruranishe n'itegeko ry'igihugu rigenga itunganywa ry'imihingo. Kuko iryo tegeko ryashyizweho igikumu, ubu Burundi kuko iryo tegeko ni intara zitanu, ni ukuvuga amaprovensi atanu, amakomine 42 hamwe n'amazone 150 n'imitumba n'amakaritsiye 344. Ubu rero kubw'abo bantu kirazira yuko twe twoja uko iryo tegeko ritunganya igihugu riri, be n'umushikiranganji agaca bashyigikira muri ibyo mu gihe iyindi migambwe iriko iritunganya yisunze iryo tegeko. Bakavuga ngo hari abaje ngo boca batakaza ibibanza, mugabo baragiye gukora indo kaminuza ibinyagiro zigahinyanyurwa bagatera ibyumviro kandi bikemerwa n'ikoraniro kaminuza, bagaca bavuga ngo ntegereza amategeko. Umushikiranganji mu kunaniza ngo nitumwe ivyegeranyo ngo vy'inama zitegura, akirengagiza yuko inama z'ibiro bikuru vy'umugambwe zidatanga raporo, zitanga icegeranyo umushikiranganji. ibyo twanarona mananiza ni ibintu cyo kwironda ibyifatikizo kugira ngo bahurizemo iterambere cy'umugambi.
Abo nyine bavuye mu mugambi wanyu mushana ya gacungwasa barafise ibyo gushikiriza bakaba bavuga ko umugambwe usigaye uhonyanga amategeko bakaba bavuga ko n'amanama basaba umukuru w'umugambwe atabakaryo ko gushikiriza ibyo byabo eka n'izo nama atazibaha ibyo mu bivuga kwiki.
Sivyo, sivyo na gatoyi. Kuko abantu twarakoranye amanama yo gutegura icyo koranira kaminuza. Inama zika zitanu. Iya mbere itariki 16 z'ukwezi k'umunani umwaka uheze. Iya kabiri itariki ya mbere y'ukwezi kwa munyonyo umwaka uheze. Iya gatatu mu kwezi kwa mbere itariki 14. Iya ya kane itariki 17 z'ukwezi kwa kabiri. Iya nyuma itariki 5 z'ukwezi kwa gatatu. Kuvuga rero ngo ntibarimo ngo mwitegurwa ngo ntibari barimo sibyo. Iyo bavuga rero ngo hariho ngo bitakozwe amanama y'ibiro bikuru abaserukira intara baba barimo. Abo nabo babwiza guca bajyana ibyavuye mu ibyafunzwe n'ikorera n'inoze n'ibiro bikuru mu rwego rw'iwabo kugira ngo bumvirize batere ibyiyumviro by'abo barongoye. Batabikoze uno munsi baca bagaruka ngo umugambwe wakoze amakosa aho kuba nyine bokwemaga ko bakoze amakosa ko batakoze icyo babwirizwa gukora. Kira noneho ikoranero kaminuza abo bose byega bari baririmwo barahawe ijambo uziyashyikiriza aragishyikiriza ikoranero kaminuza rirafundika kandi ikoranero kaminuza ni rwo rwego rukuru rw'umugambwe. Igitangaje yaba abantu badafise umutima wo kurondera gusambura byogenda gute ikoraniro kaminuza ribe ibyo rifunditse bikorerwa akazi tugira ingendo hagati mu maprofesa atanu mashasha mugabo tukabona nyine ko basiba batanisho bavuze bamwe bamwe hanyuma inyuma y'ukwezi n'iminsi 18 akaba ariho baza kuvuga umushyikirizi aravuga ngo ntibyakurikije amategeko. Wenyende ariwe yatanga n'uburenganzira bwo kwamakoraniro kaminuza aba yari kubona ko bidakwije amategeko akabirekura. Urumva kubera igihagararo kubera ikibanza we wafise kandi noneho kuri we umugambwe wonone usambutse kuri we nisawa kuko umugambwe wiwe ucusagarara ugasagamba
abo bari mu mugambwe
gutyo ntibisanzwe mugabo nawe nyine ntibisanzwe kuko yamaze kuba umutware abwizwa gutwarira bose abwizwa kubaho ku neza igihugu ndagomba kuba akorera umugambwe wiwe.
Ariko naho mutunga agatoki ubutegetsi indyane nyamukuru ziri mu mugambwe wanyu hariho kandi abo mvuga ko bakorana na Leta y'u Burundi hariho ibindi birego bavuga ko nigenwa ry'abaserukira umugambwe mu ishyirahamwe ryo mu buseruko bwa Afurika yara naho nyene bisa n'ibitagenze neza hari icyo mwabitubwira ko
ibyo nibyo bifatikiza kuko nta namwe bokwerekana ingingo imwe yaba y'amategeko y'igihugu yaba y'amategeko y'umugambwe yoba yararenzwe nta namwe. Ikigira kabiri ku bijyanye n'abagenwa muri ibicanye biriya nta koraniro kaminuza ribanza kwicara ngo umugambwe gukenya uyu ushaka gukenya uriya nta namwe byabaye. Ibyo rero urumva barondera ibyitwazo uyu munsi bakavuga ibi ejo bagahindura bakavuga ibindi igihe ejo bagahindura bakavuga ibindi. No kubwira yuko ibyo byose atacyo atari ibibazo kuko iyo biza kuba ibibazo none ko ibyo bashaka byari byari byashyitse bagakorana n'ubwo butegetsi bukishyiriraho ubwo bushatsi ntibari kunezerwa ko abo natanze n'abakandida batabaye aribo bajyayo ntibyari guca bigarukira ngaho none uyu munsi babyidoga ngo bizane iki kandi babisubira inyuma bagire gute.
Ubushikiranganji bujejwe intwaro hagati mu Burundi buvuga ko bwahagaritse ibikorwa byanyu byose ko hashobora kuba intambamyi eka n'ubwicanyi hari n'ibirego bivuga ko hari umugambi wo gushinga CNL nyakuri hakurya vyama vyashitse mu yindi migambwe hakaba ngo n'ubwicanyi ivyo vyo mu bivuga kwi.
Ibyo by'ubwicanyi nibaza ko ari ibyo bitwaza kugira ngo batange uburemere bw'ibyo bariko barakora. Koko yobaye hariho ubwo bwicanyi ndavuga ababutegura ntaba yarabafashe kwatanumwe yerekanye ubwo bwicanyi yobona wewe wenyine abandi batabubona n'ubwo icyo bimeze gute cyanyaho ni ukuvuga yuko ari amaremera nk'abategura c canye bateguye baronde yigere bo bishira mu ngiro icyo no kugira nuko umugambwe Senderi nuri mu nzira y'intamba umugambwe Senderi nuri mu nzira y'uguhungabanya umutekano w'usha cyo wuriya ifite rero je mbona yuko ni byitwazo kugira ngo asobanure izo ngingo ariko arafata zinyuranye n'uburenganzira bw'umugambwe zirengeye imbere n'ububasha bwiwe kuko ibikorwa by'umugambwe kugira ngo bihagarikwe mu gihe wakoze amakosa ni sentare iheza igafata ingingo ati umugambwe ku makosa n'aya n'aya ibikorwa byayo ntibihagarare mwaka wewe rero urumva ubu yabaye sentare ubu yabaye byose ingorane kandi aho naho nyine akavuga ngo yarituwe ngo hari abamwituye none bamwituye kuki atahamagaye uburongozi bw'umugambwe kugira ngo atubwire ibyo muri ibyo bibazo tubivuganeko bo babo bamwituye batahejeje ngo batange kopi mu mugambwe twebwe turafise akangonongono ukunuku permanence ko zabazuguruye ko batigira baza ngo bavuge bati ariko twebwe turafise ikibazo ukunuku
reka tukareke ku njyana nziri hagati mu mugambwe CNL muri iki gihe hariho icyifuzo canke imigambi yo kwegera abo bari kuri urwo rundi ruhande kugira ngo ibibazo muhereze mu mugambwe
ibibazo kubereza mu mugambwe nicyo twifuza kandi ibyo twari twifuza kuva kera mugaba bobo burumva yuko ubu bavuga bati ni mushikiranganje ndiwatora umuti w'ibibazo byabo mu mugambwe umugambwe ikoraniro kaminuza rivuze titi tubigenze uko urumva ko ikitabahibaye ni umushikiranganje acaza kugitorera umuti umushikiranganje nawe akavuga ngo akeneye ko abantu ngo biyuzuza mugabo ngo nta nama bashobora kugira atari batanze uruhusha ko bagira inama urumva yuko aho harimo imitego
ku bwanyu amaherezo n'ayahe ibyo bibazo bizatora umuti gute
ku maherezo kuri kuzotsinda ibinyoma
kuba izo njyane zadutse mu gihe imigambwe myinshi iri kwitegura kuzohiganwa mu matora mu Burundi mu biha isiguro
twe tubiye isiguro yuko umugambwe uri ku butegetsi urunda kujya mu matora wonyine kuko abo bantu naho uwo mugambwe CNL abo bagiye ngo bagiye guhiganwa na CNDD-FDD bo barabagenda kumwe ku yindi migambwe bacavuga ngo bagize ngo runani ngo kugushikisha umugambwe uri ku butegetsi ibintu nka mwembi ibyo tumaze iminsi tubona mu matora abaye inshuro zibiri zose
umugambwe CNL gushika ubu niwo mugambwe utarimwo imice myinshi muri iyi tora naho harabaye imice kandi umugambwe uri ku butegetsi CNL-FDD harabaye imice mu migambwe itandukanye hariho za nyakuri za FRODEBU ku bwanyu ni kuki ivyo bintu bikunda gushika mu migambwe mu Burundi
bishaka gukora iyo ngendo y'ubutegetsi ubutegetsi ntibushaka guhiganwa n'imigambwe ikomeye uhitamwo abo bugira basoma mbike ukabafasha kwigumura ku migambwe barimwo hanyuma iyo migambwe nayo rero bagacara bakora ibishoboka byose bakayiburabuza kugira ngo ibyo bashaka gushaka ko babishyikiko mugabe iyo ngendo nta nyungu na ntoya yazanye mu gihugu yaba niyo CNDD-FDD ntaciyumvwe ngo yarabyungutsemwo kuko ibyo teye iteka igihugu byarushije ku nyuka uyu munsi ugiye kuraba ingorane ziriho mu itunganywa ry'igihugu ntabwo ziterwa n'uko hari umugambwe sene kuko intwaro yose CNDD-FDD yonyine yayihariye ibintu byose ubuzi bwose bwa leta mugabe ibintu aho gutera imbere biguma bisa n'ibiyangara bari bakwiye kumenya rero yuko nk'abatware icyo ariko barazishinga kwari ugutorera umuti ibyo bibazo by'igihugu aho kurondera kuzana kandi injyane mu migambwe nabo bandi bariko baragenda bigana abo bandi babigiyemo kare bari bakwiye kuraba mbega abagize iyo ngendo hambere aho inyungu babikuyemo ni iyihe kumwe na bamwe n'ubundi bahereje n'ubundi kutabakomoka kandi bivuga ngo ntibasoma mbike n'intwaro n'ubutegetsi ibyo byose rero byari bikwiye kugurura amaso hamwe n'abandi bakaraba ikibereye igikwiriye icyo ari cyo kuko inyungu z'igihugu zisumba ikindi icyo ari cyo cyose igihe inyungu z'abantu inyungu z'akagwe k'abantu zirutishijwe inyungu z'igihugu igihugu sinzi gushyizeho gitezwe imbere n'abandi ryari kuko ingendo mbi iba ari mbi nyine ntishobora gushikana ahantu heza na buhoro buhoro
ariko muradomye urutoki ku butegetsi uruhago warufise mu njyane ziri muri CNL ariko izo njyane nk'uko twabivuze zarabaye mu migambwe myinshi cyane rwose kandi ku butegetsi butandukanye atari bwa CNL-FDD ikintu abategetsi abakuru b'imigambwe eka abanyamigambwe dakora neza niki ku
erega si sukupfa ngo abarongo imigambwe ngo nibakora neza cyane ngo bakora neza igihe cyose umugambwe sinzi DFDD uri ku butegetsi wewe uwumva yuko kumbura icyo bakora utashyigikira uko bavyipfuza icyo nakwicana bakwita umwasi barose rero umuntu ashobora kubapfukamira ati ntacyo je nimwumve nimirire nta ngorane baca bakora ibyo nyine niko byabaye kuri iyo migambwe itandukanye ariko kandi icyo twavuga ni uko none ko ibyane zabaye hagati mu migambwe no muri sente DFDD nyine ubwawo mu burongozi abantu ntibumvikane ni ukwakarorero 2015 ibyo bise ngo abafrondeje none ko batavuze ngo igihugu kigira kingwe mu manga ngo ubwambwe ngo kubera ari ingorane mu bwambwe ngo umugambwe barawuhagaritse uyu munsi none igitandukanye hagati y'ibyo bihe n'ubu ni ikihe cyo tuba ubushyirakanje afata ingingo zingana gutyo hano njye nuvuga nti notera nakamumbira abamukubira nimba batamutumye bamukebure bamuhanure ibibazo biri mu mugambwe ni umugambwe ubitorera umuti simwaro ibitorera umuti
mu kanya gato kandi mu gusozera murizeye ko izo ndyane zo zamaze kurangira imbere y'uko amatora aba mu 2025
Ikora yokura mu kuboko yokura mu kirenge cyo kumvikana mwanya muto cyane
agatorwaza umukuru mugambwe CNL murakoze cyane rwose ku kanya ma high radio ijwi ry'Amerika
murakoze namwe
kuri mwanya mato ah tukivuga ku ndyane z'umugambwe CNL tukaravuganye kandi n'umuvugizi uyu mugambwe Terence Manirambona nawe nyine atangura tubwira ibibazo biri muri uyu mugambwe
Monsieur Nahe Terence Manirambona murakoze cyane rwose ku kanya mutengo muganiye ni radio ijwi rya Amerika nashaka tugaruke cyane ku ndyane eka n'icuka kibi kiri mu mugambwe CNL muri iki gihe mu majabo make ibintu byifashe gute
nibyo nkuko mubivuze mugambwe CNL maze iminsi mu cyuka kitameze neza arashe amezi ashika umunani ariko uno munsi icyo cyuka cyagiye gihe aho gutora inyishu cyateye kibura inyishu cyane gushwa naho badushaye hagati mu banyamugambwe inyishu imaze kubura hagera n'abitura mbere mu bushyirangani bugeze bwo gukurikirana ibyo bigambwe mbere niho hanaze twumva yuko abashe n'ingingo yuko bikubanza umugambwe bihagari kwa kugira ngo bagasaba yuko bari mugambo kwicarana muri make nawe gicuka kigeze ariko munkundiye ndabibwira ko nababwiye ari imvo n'imvano iyo nsakanguriye
ego me ubwambe na mbere imbere mukutubwira imvo n'imvano mutubwire aho ibintu byahagarariye ni kuki mutashoboye kumvikana ibibazo bihagaze hehe
ibibazo byatanguye muri ubwo kwace kirengo cya amezi umunani cyatanguriye ku makuru yazananye ahantu tutamenye avuga yuko hariho umugambi w'abantu bagomba gushinga umugambi sinyeri nyakuri n'abagomba guhungabanya ubuzima bw'umukuru w'umugambi amakuru rero azanye n'umukuru w'umugambi wenyine bwiwe hanyuma ntiyashoboye gutanga umuco kubivuga kuri ibyo bintu niho mu nyuma yaho haca hasohoka urutonde rw'abantu 14 harimwo abagize ibintu by'umugambi harimwo abashinga amateka harimwo n'indi mirongozi z'umugambi ku nzego nkuru aya makuru asohokana ku mbuga ngurukana bumenyi asatuma arengeje byunyuka kuko hagumye havugwa uruntu haba gusaba ko hoba inama yotuma uyu mugambwe twicarana inzego zicarana hama izo nama ntizashoboka gusa naho handikwa makete ayo makete abo nyinshu zagiye gufata inzira buke buke aho abo bari baremetswe intebe ishushe akabura ibyemezo bandikiye umukuru w'umugambwe bamusaba yuko by'ukuri yotereye nyinshi itoze kiri mu mugambwe baga iyo kete basabaha ikopi umushyirangarangi niwe yaciye atuma ku mukuru w'umugambwe maze amusaba ko yokwicaraza uyu mugambwe tumaze kwicara rero twavuganye cyane bike ariko turasanga yuko hari amakuru atariyo mbere bashaka turavuga ko ibere ryayaze ariko twaje dusanga mu nyuma kwari gusigara inkwe ku maso no guhekera ku nyonzo kuko aho gutora inyishu hagumye havuga amajambo abumva ko adahumuriza atubaka umugambwe nyakamugambwe
ayo makuru y'uruhagarara ayo makuru y'ubwicanyi eka yavuye kuki icyateye niki
twebwe sikubu ntituramenya icyateye kuko murumva yuko yazananye umukuru w'umugambwe rero yashyikirije arashyiriza mu nama mugabo ntiyavuga neza aho yazananye anasaba yuko twoyicariya tukamenya ayo makuru imvo n'imvano yazo cyanke icyo agamije uwo mwanya ntiwabonetse batubyicarire ishobora kumara ibihe bikorwa biyangara kuko abantu babiri bikekana binubana harya naho mbere bamwe bamwe umutekano wabo ubangamirwa nkaje ubwi wanje barambuje no kwinjira mu ngo y'umugambo yiriye mu nama sinamenya ababitumye ndabaza mbere ni kweri iki kigenzi bishaka kuyirira ndi umwe mu bagize inzego nkuru z'umugambo ni kuvuga harabuze nyinshi ku buryo abantu bamenya ati habaye iki haragaho n'umugwi w'amatohoza umugwi mbere habaye imigwi ibiri umugwi wa mbere watanze icyegeranyo bitwara mu byavuyemo umugwi wa kabiri nawo watanze icyegeranyo cyo kugirana cyiza gihishije ku buryo n'ubu ntihize kimenyekana turi n'ibirimo mu gihe abo bagirizwa ibyo bintu babuze ibyemezo ariko hakaguma hari ibintu kwimubana n'amajambo yagiye ashyikirizwa wumva gikuri kutaranyubaka umugambwe ayo gutatanya abantu na sanitari mu nzego nkuru duherekeye ku z'umugambo
mwavuze ibirego byavuze ko hariho abashaka gushinga umugambwe CNL nyakuri indyane zigabura imigambwe zamaze abaye mu Burundi murashaka kutubwira abo bandi bari muri iyo murwi usa n'utarikiri kumwe na CNL bangana iki barongozi umugambwe CNL bavuga ko akagwi k'abantu
ntabwo kuba akagwi kuko urumva kuko tutamenye aho hatanirwa urutonde rwanditswe kuko urutonde rwaciye ku mbuga ngarukana bumenyi nk'uko nabivuze bakavugamo indongozi z'umugambwe nkuru namenyesha yuko mu bagize ibiro nshingwabikorwa by'umugambwe ubwo rwandiko rwavuga mu majwi abashyika batandatu mu bagize ibiro by'umugambwe naho ngo rwego nk'uko tubisoma amategeko bivuga yuko rugizwe n'abantu 210 muri bo baremezwe iyo ntidishubije numva yuko byerekana yuko sakagwe k'abantu ni inzego nkuru z'umugambwe murumva yuko niyo hagize n'umuntu asanzwe usanke ikintuze gifite ubuzima iyo kigize ingorane ku mutwe umutwe biratuma n'ibindi bimba byose byonaka ugasanga ntibigenze neza murumva rero sakagwe k'abantu abantu batandukanye 10 kurumva yuko tugiye mu ntara abantu twagiye turabona bagiriza imirabiriya imigwi bimwe bita amagroupe whatsapp abantu babikiyemwo bamwe bakavuga bati ubu ntumushiyemwo n'amajambo amwe mbere yerekana yuko abantu bazihugara mu mice rero se ikibazo cy'umuntu umwe cyangwa batanu cyangwa icumi ikibazo kimaze gushyikira mu gambwe gushyika no mu nzego zo hasi irimo amanywa yo ku mitumba baramaze gushyikirwa na kino cyuka kibi kuko haciye amezi umunani cyarabuze inyishu kandi cyateza kwicarirwa mu nzego z'umugambwe nyine
ingingo y'ubushikiranganji bujeje intare hagati ari nabwo bufite mu minwe imigambwe mwayifashe gute ku ruhande rwanyu
ku ruhande rumwe navuga yuko birababaje ko gushika naho ubushyanganji bumenya ibiri kubera abo mugambwe byerekana yuko ariho inyinshi zitabonetse biciye mu nzego zizwi n'umugambwe kubera abantu babuze uko bokwicarana mbabizi neza yuko no mu muryango no mu ishyirahamwe uwurira mu twasa nk'ese rugo niwe wa mbere afata iya mbere kugira ngo yunge umuryango uguma uri umwe rero ubushyanganji bumaze kumenya ibiriko biraba kuko bahavuye bandikirwa navuga iteka ry'ubwa mbere yandikiye umukuru w'umugambwe bakaruza ikopi ariho batumye ko umukuru w'umugambwe ahabwa ati turumva uruntu niraba no mu nyuma hagenda gutegura amakoranyo kaminuza uwo mugwi w'abantu bagirizwa ibyo bintu by'ibyemezo barakumirwa hama kandi harirengagizwa neza yuko amategeko y'umugambwe atomora neza uko ibikorwa bitunganywa harimwo n'amakoranyo kaminuza cyangwa guhindura amategeko ngenderwaho y'umugambwe nabwo ko rero ku ruhande rumwe babaje kurumva hageze aho ubushyanga bufata inyuma n'iyo byerekana yuko abo byega baba batashoboye kwirengera ngo batore inyishu z'ibibazo bafise urumva ku ruhande rumwe babaje ama ku rundi ruhande nahandi avuga yuko dufatiye urwandiko twabonye umushyanga yandikiye umukuru w'umugambwe yavuze ati jyewe ibibazo ni iby'iwanyu ni mucare hamwe hanyuma muhege mutubwire icyo mwakuyemo uyu munsi rero turahindiriye nk'uko nabivuze kuba uri serugo kuba ari umukuru w'ishyirahamwe canke umugambwe byerekana yuko niwe wa mbere yofata novuga iya mbere kugira ngo yegeranye inyangamugayo yegeranye abo bagiranye ibibazo hama bicaranye kuko turazi neza mu kurundi bavuga ngo inama isumba ingimba two kwicarana hanyuma tukabona ibibazo byazananye kandi ndazi n'umuti ntiwabura hari gushaka
murasekizera ko indyane ziri muri uyu mugambwe hagati yanyu baburongoye n'abandi banywanyi zishobora gutorerwa umuti mu gihe musubira mukaja mu nama mukayaga
navuga yuko burya ahantu hari ibibazo cyangwa hari abantu banguha mu runtu ariko ntibisigura yuko hari ibibazo bitagira inyishu ibibazo byose iyo byaduse abantu bakagira ishyaka ryo kwicara hamwe ntihabe guhekera ku nyonzo ntihabe gusigana inkore ku maso cyangwa kuyayenzira ko ntacyo buza inyishu igatongwa ariko nk'uko nari ndabivuze kugira ngo itongwe ni impaka umukuru w'umugambwe nyine bwiwe yegeranye izo ntama bwiwe no kwitabanywa n'umugambwe ahereye ku biro by'umugambwe hama twicare hamwe nkuko twari twabisezeranye mu nama twagiranye mu kwezi kwa kabiri twavuga tuti twige imboni mbana kino cyuka hanyuma ingingo ziberewe zifatwe kugira ngo umugambwe ubandanye ukora neza kandi wiyunze kuva hejuru ku rwego nkuru gushika hasi inyankamugayo y'abanywanyi b'umugambwe sene begeranywe kandi basinyiye ku mugozi umwe na cyane cyane muri iki gihe twibije by'amatora ariko biraza byari ngombwa ko tuba twicaranye tukavugana mbere tukiga ibyo byose byatuma umugambwe udakora neza tukabihinyanyura tukabitorera inshuro hakiri kare hama tukaraba n'izindi ngingo twafata zotuma umugambwe ubandanye ukora neza rero icyizere kiriho ariko murumva aho bihera nkamaze kuhatahura
barongoye ubwambwe senere muri iki gihe barega umurwi murimwo bita akagwi ko akagwi ko bagakoreshwa n'ubutegetsi ayo makuru cyangwa ibyo birego mu bivuga kwiki
nyuma yuko ni bivuga bati nyine y'abantu bari mu bibazo n'ibibazo bashwanye batase umwe ariyumvira ati nubwo iki n'iki nishije tuma abantu bumva neza yuko bya muntu ariwe mubi ariko aho tugeze ubu ntihakwerekana ngo nakanewe mubi cyangwa niwe mubi umuti ni ukwicara hamwe rero nkuko nabivuze sakagwi kukurumba ibiroko by'umugambwe abagize urwego nshingwabikorwa murumva yuko tugiye mu ntara no mu makomini ishyirwa bimeze gushyikwa rero sakagwi k'abantu bakeye urumva rero izo mvugo ni imvugo zerekana yuko ni ukwita mu kirundi imwe bita nko kudadaza iri kwadadaza rero kurongera icyo kwagiriza uwundi kuko kuva bivugwa yuko ari abantu bagomba gushinga umugambwe senyeri nyakuri nta cyemezo na kimwe ntizigeze bivigwa ahantu hagaragara kugira ngo abo byagiye nitwasanga by'ukuri hariho ibimenyetso bigaragara bahanwe cyangwa bahanugwe cyangwa basaba ikigongwe kuko iyo habonetse ibintu bigaragara ntibazafata mu rureka kwemera yuko afata ibingingo ibyo rero mu gihe byavuze nyahuza bumva ngo bakanakagwe k'abantu ahandi ngo abantu bakabasha n'umugambo uri ku butegetsi ahandi yaye mama ngo bagiye gutama ikingingo mushikiranganji ahandi ngo bariye amafaranga ahandi ngo bibi n'ibindi biriya ibyo ni ibintu n'imvugo zikoreshwa mu gihe abantu bamaze gutata igituma izi mvugo zibaho rero ni uko abantu bicarana bakavuga bati ibyo nakuvuze ko ni ibi ibyo ni ibi ntabwo ni ibi hama inyishu ikaboneka icyo rero gushana n'umunsi ntikiraba mu buryo nuvuga bwugurutse n'imitima yugurutse
mwavuze ko mutarekuriwe kuja mu ngoro y'umugambwe CNL gukora ayo manama muri iki gihe abo muri kumwe nawe we amanama muyagirira hehe
umva mu gihe bushyirangarije ariko kuri cyane kw'imigambo ikora bumaze gufata iyo ngingo nta manama abagishoboka nkuko babisabye bavuze bati inama zonye zirekuriwe n'amategeko nizo twomenyesha ubwo bushyirangarije biherenje cyane kwerekana yuko turiho turagerageza gushyira ibintu ku murongo no kumvikana ibyo rero bishobora munsi rero ntibishoboka na twebwe ntibikunda kutugira iyo nama kandi ndumva ko twebwe mu nzego z'umugambwe nk'uko biteganywa n'amategeko twateza gutuma wakora umukuru w'umugambwe cyane uko baba bitunganywa bishobora munsi ako kandi ntibarakatujya ngo twicare turabe uko iki cyuka cyohoshoroka
mwihweje indyane zihari n'uburemere bwazo hagati mugambwe senere muri iki gihe murase kizera ko ibyo bibazo byose mufise mu nzo bitorera inyishu imbere y'amatora yo mu 2025 mugambwe senere ukaja guhiganwa ari mugambwe wuzuye urimwo abanywanyi bawo bose
jewe ni kuri ndabona neza yuko hari gushaka ku mpande zose mbere washaka twebwe n'ubu twiteguye yuko n'ejo hirya yaje umukuru w'umugambwe abitumye ko twokwitaba hama tukayagira ibibazo bihari
Terence Manirambona murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radiyo Ijwi ry'Amerika kugira ngo umuyage ku bibazo nkoramutima biri hagati umugambwe CNL murakoze cyane
murakoze namwe kuri kujya kaya n'ejo ni mwadukenera tuzokora amatwiteguye kubishyura
tubashimiye bashyira nawe mwese mwaduha ikiganiro turashimiye kandi n'abaduteze amatwi abakunzi b'iradiyo Ijwi ry'Amerika
ndagushimiye Frederic Nkundikije ku kiganiro wateguye nshimiye kandi n'abatumire mwari kumwe uyu munsi mbabwira nti barisanga ku Ijwi ry'Amerika namwe abatwumvise uyu munsi aho muri hose abatwumviye kuri radio zisanzwe abatwumviye kuri interinete namwe mwatwumviye kuri telefoni zanyu zigendanwa nongeye kugira nti ikaze igihe cyose kuri radio Ijwi ry'Amerika kandi murakarama
dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire